Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamina nila i Washington DC mukino ni mukia Rwanda. Nshuti mwese muduteza matukui mwereneza. Mwini studio ya gatanu, mwini kumwana Federica Ngundikije.
Na Thomas Kamilindi Mngiriwe na Makuru.
Ari mu bashinga mateka batoye batora mu buryo twebwe tutemera nubwo ko rero sentare ivuze iti naze ariko muri sentare nyimbazo zo kuvyerekana kuko akerekana ko byageze neza naze rero twafite ibyemezo byerekana yuko byo kuri amatora atageze neza.
Uyu ni Maître Nestor Kayobera aburanira Uburundi mu rubanza Uburundi nyine bwareze bwanga itorwa ry'umukuru wina mishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC ni nyuma ya urukiko rwemereye umushinga amateka Fred Mukasa Mbide w'umuganda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye muri rubanza nk'uwatoye kandi wabonye neza uko amatora yagenze.
Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yakiriye mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu birori byabereye ku ngoro iwe i Washington.
Hanyuma muri Afurika y'Epfo abapolisi bishe umuntu umwe mu myigaragambyo.
Mu gihugu cya Sudani yo mu manuko ibitero ku mavuriro no ku mashyirahamwe yatabara imbabare birabandanya kwiyongera.
Hanyuma muri Madagascar ho abatavuga rumwe na leta barasaba guverinoma kwegura vuba bamaze iminsi ine yikurikiranyije bari mu myigaragambyo.
Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere ku nkuru ya Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yakiriye icese Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron mu birori vyabereye ku mukanya gaheze ku ngoro iwe imbere y'uko abatetsi batangura ibiganiro. Ivyo birori vyarimwo abasirikare 500 bava mu nzego za gisirikare zitandukanye mu gihe umunsi mukuru wo kumwakira uhava uteramishwa n'umurwi w'igihugu w'abacoranzi uzwi ku izina Washington National Opera. Iyo nama yahuje abo bategetsi uyu munsi kwa kabiri ibaye mu gihe hari ibibazo bihambaye bihanze isi yose birimo ingwara mu gihugu cya Syria hamwe na programu y'ibigwanisho ruhonyanganda by'igihugu cya Iran. Perezida Trump arashima ubucuti yafitaniye na Macron ari nacyo gituma Macron abaye umutegetsi wa mbere atumbiwe na leta yiwe ku giti cy'umukuru w'igihugu.
Muri Afurika y'Epfo polisi yarashe mu baturage bari mu myigaragambyo abapolisi bishe umusore w'imyaka 16. Polisi yatangaje ko yatangiye kubikoraho anketi. Polisi ya polisi n'abapolisi bakora anketi ku bandi bapolisi. Imyigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize mu ntara y'Amajyaruguru ahagana mu burengerazuba bwa Afurika y'Epfo igamije kwamagana ruswa yabaye icyorezo. Mu by'umwihariko abaturage basaba ko Minisitiri w'Intebe w'iyi ntara Supra Mahumapelo inshuti y'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ava ku mirimo ye. Imyigaragambyo yatumye Perezida Cyril Ramaphosa wari mu nama ya Commonwealth i Londres mu Bwongereza ataha igitaraganya atarangije inama yahise ajya kureba aho imyigaragambyo yabereye asaba polisi kureka urugomo ku baturage ariko nyuma bishere ruwo musore w'imyaka 16.
Muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Umugabo yagirizwa ko yishe abantu 10 abasekesheje imodoka yariko aragendesha igihe bari mu nzira y'abagenda n'amaguru iruhande y'ibarabara mu gisagara ca Toronto mu gihugu ca Canada. Yarengutse muri sentare uyu munsi kwa kabiri yagirizwa ivyaha 10. Abapolisi b'igihugu ca Canada bariko baratohoza kugira bamenye icatumye uyu mugabo yica abo bantu muri ico gitero cakomerekeje n'abandi 15. Umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Toronto Mark Saunders yavuze kuye mugabo yakoze iryo bara yitwa Alec Minasian afite imyaka 25. Saunders yavuze kuye mugabo asa n'uwasetse abantu n'iyo modoka abishaka kandi yabiteguye. Umushikiranganji w'igihugu cya Canada hajejwe umutekano Ralph Goodell yatangaje ko inyuma yaho agiriye inama n'abandi bategetsi bajejwe umutekano basanze iryo gandagurwa ry'abo bantu rifitaniye isano n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu.
Muri Madagascar, abatavuga rumwe na leta bakajije umurego uyu munsi basubiye mu myigaragambyo ku munsi wa kane wikurikiranije mu murwa mukuru Antananarivo bwa mbere noneho batuye basaba kumugaragara ko guverinoma yegura bidatinze bahereye ku mukuru w'igihugu. Imyigaragambyo yatangiye ku wa gatandatu, abatavuga rumwe na leta bavuga ko abaturage batanu bayiguyemo barashwe amasasu y'intambara n'abapolisi bashinzwe umutekano. Abatavuga rumwe na leta kandi barakajwe n'amategeko mashya agenga amatora niyo yatumye bajya mu mihanda. Bavuga ko ayo mategeko akumira bamwe mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 gutaha. Baregeye urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Uru rukiko rugomba kuvuga ejo bundi kuwa kane niba aya mategeko mashya anyuranije cyangwa se yubahirije itegeko nshinga.
Murabandanya kumviriza iradio hijwi y'Amerika. Mu gihugu cya Sudani umumanuko ibitero ku mavuriro kuno ku bakozi bakora amashyirahamwe atabara imbabare biguma byiyongera. Amavuriro hamwe n'ibitaro bishika 50 byaratewe mu mwaka w'2016 no mu mwaka w'2017 nk'uko raporo yasohowe n'ishyirahamwe rifite icyicaro i New York ryitwa Watchlist on Children Armed Conflict rivuga. Ingabo za leta ya Sudani umumanuko hamwe n'abari mu mirwi irwanya ubutegetsi bose bagize uruhara mu gusambura, guturira no gusahura ibitaro hamwe n'amavuriro, kandi bose baranyuruje bongera barica abakozi bakorera mu bitaro hamwe n'abakozi bakorera amashyirahamwe atabara imbabare nk'uko iyo raporo ibivuga. Ingaruka z'ingwano imaze imyaka 5 muri icyo gihugu ziribonekeza. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kuyisigamwo ubuzima, mu gihe kandi ingwano yatumye imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu bata ingo zabo, abandi nabo bakicwa n'inzara. Mu gitero cabaye mu kwezi kw'indwi, abantu batandatu bitwaje ibirwanisho barinjiye mu nyubakwa z'ibiro by'ishyirahamwe Doctors Without Borders mu gisagara cya Pibor, baraheza baraturubika abakozi bongera bariba amatelefone hamwe n'ibindi bikoresho birimo za nyabwonko, baranakomeretsa abakozi b'iryo shyirahamwe. Mu mpera z'umwaka uheze ibitaro birenga 38 byarugawe kubera ingwano, maze ibyo bituma abanyagihugu batagira uko bangana, badashobora kwivuza.
Abaminisitiri n'intumwa bakomoka mu bihugu 85 bateraniye i Buruseli mu Bubiligi mu nama y'iminsi ibiri ku kibazo cya Siriya. Iyi nama yakoreshejwe n'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Inama igamije ibintu bibiri: guteranya inkunga yihutirwa yo kugoboka abaturage bari mu kaga mu gihugu imbere muri Siriya n'impunzi ziri mu bihugu bituranye na Siriya, no kurebera hamwe uburyo imishyikirano y'amahoro yasubukurwa. Mu nama ya mbere yabene ubu bwoko yabaye mu kwa kane 2017, amahanga yari yemeje gutanga imfashanyo y'amadolari miliyari 11 byibura kugera mu 2020, ariko nk'uko imiryango y'abatabazi ibitangaza uyu munsi, nta na 20% yayo araboneka.
Ibiganiro vy'iradio yacu tubibashikiriza imisi yose ku iradio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na 95.2. Amakuru yerekeye intara y'ibiyaga binini. Kuri wa kabiri, sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye ingingo ya mbere mu rubanza Burundi rwitwayemwo buvuga ko butemera utwara inama nshingamateka y'uwo muryango. Muri iyo ngingo, sentare yahaye uruhusha rwo kuzoba isura umushingamateka umuganda yabisavye igihe urwo rubanza ruzoburanishwa mwido nido. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Clavero, niyo nkuru ari iyarusha mu gihugu cya Tanzania.
Ni ingingo y'igice cya mbere cy'urubanza rwashengeshejwe na leta y'u Burundi yiyamiriza itorwa ry'umunyarwanda umushingamateka Martin Ngoga mu kibanza cy'umukuru w'iyo nama nshingamateka. Ayo matora yabaye mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze. Muri icyo gice cya mbere cy'urubanza, umucingamateka Fred Mukasa Mbide w'Umuganda yituye sentare asaba ko yomuha uburenganzira akazotanga umuco nk'uwatoye kandi yibona ingene amatora yagenze. mongiengo ya somge na sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko kuri uwa kabiri uwo mushinga mateka yahawe ubwo bubasha yari yasavye ico bikoze sentare yamwihanikirije ko atoza nk'isura yutwariyo nama mushinga mateka atemegwa no Burundi ahubwo ko yo kwegeranya gusa inzandiko n'amajwi byafashwe igihe amatora yaba akaba ari byo azo kwerekana nk'ufasha sentare gutanga umuco. Ijwi rya Amerika ryabajije uwo mushinga mateka w'umuganda Fred Mukasa Mbide ko hari bishasha afise azoshikiriza bitovuzwe n'usanzwe aserukira mu mategeko inama nshinga mateka yose. Maître Donald Deya numwe mu amuburanira.
The assembly as an institution of the community, it is natural that it be represented by the council to the
inama nshinga mateka nk'ugwego gwa yase isorekirwa mu mategeko n'umunyamategeko wa yase nyene, ariko ntikibuza ko ishobora no guhitamwo kurungika abandi banyamategeko ku kibazo kiyega. Ni muri iyo ntumbero rero Fred Mukasa Mbide aga uburenganzira bwo kuza gutanga umuco muri sentare, kuko nawe ari umunyamategeko kandi ivyo ashikiriza ni kunyungu za bose. Azovuga ko amatora ategurwa nuko byagenze kandi ko amategeko yose yakurikijwe maze amatora akagenda neza gutyo kwibikorwa byo bandanya tanzitizi. Uburundi bwari bwagumye bwanka ko uwo mushinga mateka ahabwa ubwo burenganzira. Urubanza rumaze gusomwa nabajije uburanira Burundi Maître Nestor Kayobera ingene yavyakiriye.
Mbinde ari mu bashinga mateka batoye batora mu buryo twebwe tutemera, nubwo ko rero sentare ivuze iti naze ariko muri sentare ni nyimbazo za kuvyerekana byo koko akerekana ko byageze neza. Twe tuvuga kuti namahoro namarame surubanza bwo mwido ni ido nurubanza bwo intanga marara ivyo natwe rero twafise byemezo byekana yuko vyukuri amatora atageze neza kandi yuko vyukuri n'igitigiri gisabwa kitari cyakwiye, kubera yuko ingingo ya 12 agace ka mbere gasaba yuko igihugu cyose n'imiburiburi gitegerezwa kuba caserukiwe n'abashinga mateka batatu mu bashinga mateka batowe n'igihugu nuvuga abashinga mateka 9. Twe twa tuzi yuko umunsi w'amatora itariki 19 zikigarama abashinga mateka b'Abarundi bose 9 n'abashinga b'Abatanzania bose 9 atarimwe yatoye.
Iyo ngingo ya sentare igaragaza ko urubanza nigwaburaneshwa mu ido n'ido Uburundi buzoba buriko buburana n'ababiri. Aho niho Maître Kayobera afitiye amakenga agashimangira ko uwo mushinga mateka atoza nk'usurira ubutwari inama nshinga mateka.
Uyo Mbinde rero n'umushinga mateka wo mu Buganda tuzi ko ari mu bantu bakokeje kugira ngo atora abe bahunyaza amategeko atoza kuba icabona cy'umukuru w'inama nshinga mateka nk'uko umengo aje kumu avoka wa speaker w'umukuru w'inama nshinga mateka ntaze nk'icabona naje tuzura twerekanye tuzura duvise ibyemezo byose n'amategeko yose yerekana yuko uyo ayo matora yageze nabi. Tuzi tuburane n'ibiti byume murazi ko tutabiyobewe ubure twa nshinga mateka bacu bariko barasasariya ariko basasa kugira ngo bahagarare inyungu z'umuryango su kugira ngo berekane yuko amatora yageze neza.
Mu ntango z'ukwezi guheze kwa gatatu iyo sentare nyene yari yankiye umushinga mateka gutanga uwo muco kuko ataburenganzira yari afise bw'inama nshinga mateka yose. Vyabaye ngombwa ko iyo nama nshinga mateka itora itegeko ryihuta rimuha ubwo burenganzira, naho uburanira Burundi avuga ko habonetsemwo agahaze.
Ababo muhaye abarundi indwi ku barundi 9 so bari abarundi bari bahana babona abarundi babiri nuko yuko igitigiri kitari kwiye.
Ni rubanza rusanzwe rukurikiranwa n'abantu benshi cyane ariko ingingo y'uyu munsi nta bantu benshi baje kuyumviriza. Ubu igisigaye nuko urubanza ruburanishwa mu mizi maze sentare ikazovuga ko amategeko yakurikijwe canke yahonyanzwe mu itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga. Uburundi bwifuza ko ayo matora yosubigwamwo. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Tuva rusha tujye i Kigali aho inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye umushinga w'itegeko ryemera burundu amasezerano ashyiraho isoko rimwe ry'ubucuruzi n'ubuhahirane butagira umupaka muri Afurika. Asumita Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Evode Uwizeyimana niwe wagejeje uyu mushinga ku Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda maze ahita asaba Inteko Rusange y'Abadepite guhita batora uyu mushinga w'itegeko bitiriwe ujya kwigirwa muri komisiyo. Minisitiri Evode yabwiye Abadepite ko u Rwanda rushaka kuza ku isonga mu bihugu byemeje aya masezerano. Minisitiri Evode yasobanuye agaciro aya masezerano afite.
Mpamvu nyamukuru cyane biravanaho icyo nakwita genda ukifungirana mu nguni yawe ukirwariza n'unda kirwariza ibyo ngivyo rero bikaba ari ibintu tubona bidateza imbere Afrika bityo rero inyungu urwanda nk'igihugu rukuramo kwemeza burundu aya masezerano nuko amasoko nyafurika azagaruka kubashoramari b'abanyarwanda kandi n'ubucuruzi hamwe n'abafatanyabikorwa b'abacuruzi b'abanyafurika bakarusha bukaba ubucuruzi bukarushaho kunuka.
Abadepite bafashije abo bishimiye umushinga ndetse benshi bagaragaza ko basaga nk'abategereje ko aya masezerano bageraho bakayemeza byihuse bitagomye no gutinda muri komisiyo ariko hari abandi berekanye ko umushinga nk'uyu ukwiye kunyuzwa muri komisiyo. Uri depute Nkusi Juvenal.
Nishimiye iratifikasiyo tugiye gukora y'isoko rusange ariko kandi kubera uburemere bwabyo nge niyo mpamvu nifuzaga yuko binyura muri komisiyo kugira ngo tubikorere imihango yose itegwa n'itegeko nshinga byumve n'uburemere bwabyo nk'ibitekerezo byo kugira ngo abanyarwanda bose babimenye bituruke muri komisiyo yacu ibe na rekomandasiyo duha guverinoma kugira ngo bazabikurikize.
Ministre Evode Uwizeyimana yakuri inzira ku murima intumwa za rubanda zifuzaga kubanza kwigira uyu mushinga muri komisiyo.
Ngiwe navuga ngo muri komisiyo kugira gute hari ikibazo kijyanye no kuvuga ngo ibi ni ibintu byabaye negosiye urwanda rwari muri negosiyasiyo urwanda rwakira inama y'abakuru b'ibihugu hano iyi traité iba sinye icyo ndusa ahangaha ni ratification nubwo twajya kuganira muri komisiyo muri izi texte zose nta na virgule nimwe twakuramo uretse no kugira ijambo twongeramo cyangwa dukuramo ntaryo.
Ibi byatumye benshi mu badepite bashyigikira ko uyu mushinga w'itegeko wasuzumirwa mu nteko rusange ndetse n'ibibazo byagaragara nabyo bikabarizwa mu nteko rusange.
Hari umubare ukenewe kugira ngo izi ratification zigerwaho bitangire gushyirwa mu bikorwa. Hari n'ibihugu byo muri Afrika tuzi bimwe birakomeye muri ekonomi muri Afrika bitashyigikiye nkabaza ingamba igihugu cyacu no munsi gihagarariye ibindi bihugu bya Afrika ingamba zaba ziriho kugira ngo bakangurire ibindi bihugu nabyo kwihutisha ratification y'isoko nyafurika.
Ibisubizo byose byahise bitagirwa mu nteko rusange kuko ministre yaramaze kubwira abagize inteko ishinga amategeko ko nta wundi mwanya uzaboneka wo kwiga uyu mushinga muri komisiyo bituma asubiza byinshi ku byo abadepite bibazaga kuri uyu mushinga.
Hari ibihugu nyine byo iyo bireba byo byumva bigitwebwe tuturamajeya rimwe kwijana kubyinjira muri South Africa na rimwe kwijana kubyinjira muri Kenya cyangwa kubyinjira mu Burundi ntago bingana. Hari utuntu rero tw'utunyungu kwa tundi twashakeshe soa tuba tukiriho ariko kugeza ubu ngubu twembe turemera ko amasenyatuye ibihugu 44 kuri 55 na amateka iki gihugu cyakoze nta handi twabibonye nkuko mwavuze byari na amasezerano yategerejwe amaze imyaka myinshi ajya kugerwaho bikaba avorute.
Uyu mushinga watowe n'abadepite bose bari bitabiriye inteko rusange yo kuri wa kabiri hasigaye ko wemezwa na Perezida wa Repubulika ubundi itegeko rigasohoka mu igazeti ya Leta. Umwanzuro wo gushyiraho isoko rusange wafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ku kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'2015. Iyi gahunda yo gushyiraho isoko rusange izatuma Afurika ihurira ku isoko rya miliyari 1,200,000,000 z'abayituye ndetse izamura ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu bya Afurika busanzwe buri kuri 16%. Igipimo kiri hasi cyane ugereranyije na 60% bikorana n'Uburayi ndetse na 50% bikorana na Aziya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu gihugu cya Kenya abana bose babigeme bo mu mashure bagiye kuzohora barahabwa ku buntu ibitambara abakenyezi n'abigeme bakoresha iyo bari mu butinyanka. Leta ya Kenya yabishyize mu itegeko mu yandi mategeko agenga igihugu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Roje Wirika Neza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Hii nifake tukitua hivi, unamaliza nao like 1 year or 1.5 years. Kwa ni za kuosha, sawa.
Uonye cho huko, mwige meaturuka hitu wa madhare, muri Nairobi, hawa nuwafisa mikoro makechane. Amaze kurangiza mashure yishize hamwe n'abandi bigeme bagera kuri batatu bashingishije hamwe Femme International ironsa abakobwa baho ibitambara bimesurwa bakoresha mu butinyanka bishobora gukoreshwa igihe kirekire kirenga n'umwaka.
And easy pink ni zenye mtu wa mchana and zina last for like 6
agenda agenda inzu kuyindi asigura kwizo bitambara bikoreshwa. ukavuga kuingingo ya leta ya Kenya ije hageze.
Nafurahia sana hiyo step prezo amechukua.
Agira ati ndanezerewe cyane ico cemezo prezida yafashe, ni intambwe idasanzwe kuko kera abakobwa bahebe ishure kubera kubura amafaranga y'ishure, ariko ubu hari hiyongeye ko kubura ibitambara bakoresha bari mu butinyanka. Hari haje kubigisha ku buntu, hari hasigaye kubaha ivyo bitambara. Nico gituma nagerageza gushikira abakobwa benshi bashoboka. Urabona ko twatembereye madare nka yose ntanga ivyo bitambara n'imiburi buri nibazo bibiri kuwe mu nzira. Ndanezerewe cyane iyo ntambwe.
So nafurahiye sana iyo step.
Uwo munezero nawo mwigeme Damaris Nyaonda afise.
Iyo ni opportunity mzuri sana.
Akana karyo keza cyane kuko harabigeme badashobora kuronka ivyo bitambara bagakoresha ibimanyu vy'imatera. Ni icyumviro ciza rwose kizofasha benshi nkabo.
Kama aho.
Na Milicent Atiambo ni kwa bibona.
Uku life uku madare sivyo rahisi tukishi kwa slums.
Aha madare ubuzima si choroshe nk'akarorero jeni iga mu mashure yisumbuye. Iyo ndi mu butinyanka bivanye n'ingene tubayeho muhira mu bukene bukomeye, nshobora gusaba mama igitambara n'ubutinyanka bwaje, ariko akambwira ati jewe nta mafaranga afite. Enisa ruwa kumukenyeza kwa ucuruzwa ruto ruto, muvyeyi wa Milicente nawe amenyesha ko bitoroshe kwiyumvira kugurira umwana igitambara akoresha ari mu butinyanka, mu gihe no kuronka ica fungura ari ngwana ikomeye.
Pata takaunga kadongo unakoroga uji, lakini unajaribu nunue hiyo mtoto.
Iyo ronse n'ubufubuke urakoroga kugira ngo uronke ubuyi, ariko ugasanga umwana nawe abuze cyo gitambara kubwira ngo mama cha gitambara nakoresha caheze, jewe bica bimena umutwe kugura ivyo bintu. Amashirahamwe hano hagati y'abakenyezi n'abigeme muri Kenya yemeza ko ibice 65% by'abigeme n'abakenyezi muri ico gihugu bafite ibibazo byo kuronka ibitambara bakoresha mu gihe c'ubutinyanka. Igice kinini muri bo nticaba mu mitumba. Abigeme batari bake bahora baheba ishure kubera iyumvo. Muri uyu mwaka wonyene umugambi wa leta ya Kenya umaze kugirwa itegeko uzotwara miliyoni 470 z'amashiringi ya Kenya angana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 700 z'amadolari y'Abanyamerika. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Tuve i Nairobi noneho tujye muri Canada, nkuko Frederic Mukanya yibabwiye. Uriya musore witwa Alex Manasian wagonze abantu muri Canada yica 10 mu muhanda abagongesheje imodokari, uyu munsi rero umushinjacyaha yamujyanye mu rukiko bwa mbere, hanyuma bamurega ibyaha byo kwica. Mu kanya mugenzi wacu Diane Nininahazwe avuganye n'umunyamakuru Gilbert Ngabo. Gilbert Ngabo uwandika mu kinyamakuru Metro cyo mu mujyi wa Toronto ari ahabereye aya magorwa.
Na hano hari rero ubu tuvugana mahagaze, hari imodoka nyinshi cyane za polisi zahafunze, bashyiraho nyine n'amatepu barahakodinotinga kugira ngo abantu bikomeza kunyuramo. Na hano hari uwo mugabo yanyujije icyo kimodoka kiwe agenda agonga abantu hareshya nka kilometero nk'ebyiri n'igice uvuye aho yatangiriye kugeza aho yahanganiye na polisi bakamufata. Abantu bagonzwe, hagonzwe abantu bagera kuri 25, 10 kugeza ubu ngubu bose bamaze kwitaba Imana. Hanyuma abo ngabo 15 bakaba bakiri mu bitaro, bakomeretse cyane, bamwe bakomeretse biringaniye ariko baracyari mu kazi.
Iryo barabara rya Yong ni barabara rinini cyane rikoregwa ko ubudandaji butandukanye kandi rigenderwa n'abantu batari bake. Ino saha tuvugana byifashe gute ibyo bikorwa bitandukanye byabandanije?
Aho uwo mugabo yakoreye iri bara nyine ho harafunze, kandi ejo ku munsi wa mbere nyine wari nawo munsi wa mbere muri uyu mugi twabaye nk'ababona akazuba. So hari abantu benshi bari bahagaze hanze, bari ku kazi baruhutse. Hari ahantu hari abantu benshi cyane uzuye ku mihanda, ku buryo kubanyuzamo imodoka ugenda ubagonga byagombaga gusiga ibara rikomeye cyane nka ririya. Uyu munsi rero ubwo tuvugana ahamagaze ndi kureba imodoka za polisi nizo zonyine zihari zuzuyemo, kubera ko polisi bagikora iperereza. Hanyuma n'abantu nyine ku mpande n'impande bagenda batembera, ariko abakora ibikorwa by'ubucuruzi, abakora ibikorwa byerekeranye na serivisi, abadantiste, abafarumasiye, abaki bose harafunze, bose bafunze kugira ngo nyine polisi ibashe gukora iryo perereza ryayo ibashe kurangira.
Amakuru adushikira n'uko umusore yakoze iryo bara yari yarengutse muri sentare uno munsi. Hari ico buramenya cavuye muri uko kumvirizwa kwiwe?
Yego, mu rukiko basohotseyo mu kanya gashize bamuhamije ibyaha nyine byo kwica abantu 10 no gukomeretsa abantu 15. Ariko nyine ni mu ntangiriro y'urubanza, ntabwo bari bagira ikindi badesida, gusa bamusomeye ibyo byaha aregwa, hanyuma ubundi bamujyana muri gereza kugeza ubu nta kindi kintu cyari cyamenyekana. Ni ugutegereza kugeza igihe bazabonera umwanya wo kujya kuburana, niba bazagira iburana, niba bazagira icyo cyakurikiraho cyose.
Ibyo byaha ni ibyaha biri mu mugwi w'ibiciro two kwita by'iterabwoba yakoze ashatse abigambirire canke
amakuru twagiye twegeranya dukura ku nzego za polisi ndetse n'inzego za leta baravuga yuko bimeze nk'aho atari icyerekeranye n'iterabwoba, itari icyerekeranye n'uko yabafite abandi bantu ba muri inyuma cyangwa indi koordinasiyo bakoranye. Ameze nk'aho ari we wenyine wabikoze, ku buryo ejo minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu hano cya Canada yasohoye inyandiko ivuga yuko ibikorwa by'uyu mugabo birababaje, biteye ubwoba, kandi ni umuhemu, ariko nta hantu bihuriye na n'umutekano w'igihugu cyose. Kugeza ubu rero ntabwo polisi yari yagira ikitangaza ku byerekeranye niba byakitwa iterabwoba cyangwa byakitwa igikorwa cy'ubugizi bwa nabi gusa.
Gilbert Ngabo wandika mu kinyamakuru Metro gisohoka ku munsi mu gisagara cya Toronto, Canada. Urakoze cyane rwose kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika no kuri aya makuru yose utubwiye.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Mu gihugu cya Israeli, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yahagaritse umugambi wo kurungika ku gahato mu bindi bihugu abimukira b'Abanyafurika. Yavyandikiye Sentare Nkuru igihugu cya Israeli avuga ko izohora ibatwara mu kindi gihugu ku bushake bwabo. Benshi muri abo bava muri Eritrea na Sudani. Kuri Theobald Rutihunza arongoye ishyirahamwe Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme Liprodor majambo avunaguye iyo ngingo ngo nta gaciro ifise. Liprodor ikora n'ayandi mashyirahamwe avugira abo bimukira. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Thomas Kamirindi mukanya tubategamitwe.
Izo nta gaciro byabona cyane cyane ivuga ngo babishaka, kuko nta n'umwe ubishaka, bose buhirizwaho ku gato. Ibyo kuvuga rero ngo ababishaka ni ukugira ngo ayobye amarari, ni ukuyobya uburari. Ntabwo yigeze agoyora kohereza abantu ku ngufu mwa biriya bihugu. Na n'ubu n'igihe yavuga ngo arabiretse, n'igihe urukiko rw'ikirenga rwabimubuzaga yarabikoraga. Ni ibintu rero biri muri politiki ye, kuko navuga ngo abo bacengezi, kuko niko bita ba infiltre, ngo kubarwanya agomba gushyiraho imbaraga zirushize izarwanyisha bariya bita les jihadistes, uzi ko aribo banzi bakomeye ba Israeli,
abantu b'intagondwa,
abo intagondwa zikomeye arwanya kuva yazibi yafata ubutegetsi kandi ateza Israeli.
Mu yandi magambo, ubwo ngubwo nk'uko Uganda yabitangaje muri uku kwezi kwizakira abantu 500, mwebwe nibyo muha agaciro?
Ibyo Uganda buvuga nibyo bahora bajyayo, so kuvuga ngo ni abazajyayo, ni ntagiye batakira abantu guhishwa kandi bakabafata nabi. Ibyo bababeshye ngo bazabakiriza bikaba inyuma bihereraho, abantu bakabohereza bakongera kwicirwa mu nyanja cyangwa se bicwa basubira iwabo, kuko ari impunzi zahunze na Israeli ituma itazohereza iwabo nuko ari impunzi nayo irabizi.
Bwana Rutihunza, murakoze cyane.
Komera Thomas.
Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko reka tubibutse amakuru twashikije mu kanya Thomas.
Muri Afrika y'Epfo, polisi yarashe mu baturage bari mu myigaragambyo yica umusore w'imyaka 16. Iyi myigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize mu ntara y'Amajyaruguru agana mu Burengerazuba, igamije kwamagana ruswa yabaye icyorezo yanatumye President Ramaphosa ava igitaraganya mu nama ya Commonwealth Londres.
Twabwiye kandi ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakiriye icyese Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu birori byabaye mu kanya gaheze ku ngoro iwe, imbere y'uko abatetsi batangura ibiganiro.
Muri Madagascar, abatavuga rumwe na leta bamaze iminsi ine mu myigaragambyo. Uyu munsi batuye ku mugaragaro bavuga yuko Perezida wa Repubulika akwiye kwegura vuba.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri isaha bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu bw'izuma, hamwe na Facile Gebeyehu yadufashe kwigiranya ibiganiro. Amakuru mwashikirijwe na Frederic Munikije
na Thomas Kamirindi, turabashimiye cyane rwose, murakarama.